Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Muradukurikira ku mirongo migufi short waves cyangwa se onde courte kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi no mu Rwanda. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Na makuru, bamwe mu Barundi kazi bari barafungiwe muri Kenya batahutse.
Na bagenda bacu bo muri Kenya no kuvuga ko caciye kibwira abapolisi bo muri Kenya kugira ngo bahagarike gorurandazwa rwari ko ruraba bagarukane abo bigeme.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi. Naho mu Rwanda, urugomo rushingiye ku gitsina ruriyongera. Hanyuma turasoreza ku kiganiro muri Kirukuri. Abarundi kazi 23 kuri 29 bari barafatiwe muri Kenya mu kwezi kwa kane gushize, bakekwa ko bari bagiye kugurishwa mu bihugu bimwe na bimwe bya Aziya mu buryo bwa magendu. Bagarukanywe i Bujumbura mu Burundi uyu munsi, bagiye gusubizwa mu miryango yabo. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Kumuhingamo w'ukuruno wa gatanu ni igipolisi cya Kenya cyashikiriza igipolisi cy'u Burundi abigeme 23 kuri 29 baheruka gufatirwa muri ico gihugu. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano ari mu bakiriye abo bigeme, yibukije ingene vyagenze kugira bahagarikwe.
Igipolisi cy'u Burundi kiraronka amakuru yuko abantu bajanywe, hanyuma gica gikorana na bagenda bacu bo muri Kenya no kuvuga ko caciye kibwira abapolisi bo muri Kenya kugira ngo bahagarike gorurandazwa rwari ko ruraba bagarukane abo bigeme. Igipolisi cy'u Burundi kiba caciye kuri ca gipolisi mpuzamakungu ibiro vyo ngahe Bujumbura, aho nabo baciye babwira bagenzi babo muri Kenya. Amabona abo baca barabwira inzego z'umutekano za hariya, baca baratangura amatohoza. Bose hamwe bari 29, hanyuma hariho n'abari rero babajanye. Abo rero mubonye bahejeje gushikiriza igipolisi cy'u Burundi ngaha nk'uko cyabisavye, ni abashika kuri 23. Ni ukuvuga ko hariyo batandatu bagisigayeyo, ahanini bakaba basigayeyo kugira ngo bazoje kwagiriza abo babiri bari babajanye mu butungane.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano ashikiriza ko naho abo bigeme batahukanywe amatohoza atararangira neza kugira hamenyekane neza igihugu bari bagiyemwo. Eka mbere ayo matohoza ngo akazofasha kumenya nimba hari abandi boba bari nyuma yabo. Mu vyo Pierre Nkurikiye yita urudandazwa rw'abantu, anavuga ikizokurikira inyuma y'ayo matohoza.
Aba bantu bashikanywe ngaha, ikigiye gukurikira nuko ubwa mbere bo babanza kumvirizwa amanyamirama bizijejwe amatohoza ngaha zica zibumviriza, hanyuma zongere zisome n'ibiri muri ziriya nyandiko zishikirijwe n'igipolisi cyo muri Kenya, ko mwabonye ko bari baherekejwe n'abapolisi bashika kuri bane bo muri Kenya. Hanyuma amatohoza baje kumviriza barazoheza bashabashikiriza imiryango yabo aho baje bava kugira basubire mu zabo.
Abo bigeme ntibashinye kugira icyo babwiye bamenyesha makuru, eka no kumufata amasanamu ntivyakunze kuko baciye bifuka mu maso. Ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi bushimira igihugu cya Kenya kubona carafashije kugira abo bigeme bari bagiye biciye mu rudandazwa rw'abantu bagarukanwe mu gihugu.
Ubushikiranganji bw'umutekano bwo mu Burundi ukaba rero bufashe kano karyo kugira ngo bushimire bwivuye inyuma igihugu cya Kenya na cyane cyane igipolisi cyo muri Kenya. Vyo vyafashije kugira ngo aba barundi kazi bari bajanywe mu rudandazwa rw'abantu baheze bagice bashobore kugabarukanwa muri kino gihugu. Akandi kamo kubushikiranganji no gusaba uwo wese yobona urudandazwa ruri ko rurabera ko yoca ajya kara abajeje umutekano mu Burundi cyane cyane igipolisi cy'u Burundi kagiha amakuru akwiye kugira ngo bahagarike urudandazwa rw'abantu kuko ari icaha kibi cyane.
Abo bigeme 29 bari bahagaritswe n'igipolisi cya Kenya ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane no mwaka, cyo kimwe n'abandi bagabo babiri bari babatwaye. Ivyo biruko mu gihe ishirahamwe ONLCT Uwe Ton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rimenyesha ko abantu 300,000 aribo baharurwa muri urwo rudandazwa kuva mu mwaka wa 2015. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
noneho tujye mu Rwanda aho Assumpta Kaboyi agiye kutubwira inkuru irebana n'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikigaragara nuko byakajije umurego, kuko ubushinjacyaha bukuru butangaza ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwa gatatu k'uyu mwaka ibi byaha bisaga ibihumbi bitatu. Assumpta,
nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye, urakubitwa. Turakubitwa pe. Hari n'ubwo guhohotera cyangwa se nimba ari na twatwaka wari waduhinze wadushyize hariya, wava nko mu nama nk'uku nagiye ugasanga yateruye agiye kugurisha ngo anywere, cyangwa umugabo akanagukubita watabaza bati ngaho nasigare ku rugo, wowe ngwino tukujyane kwa muganga. Ukibaza umuntu arankubise none arasigara ku rugo?
Njye naramutunze nkurutira no ku murimo, murimo tukarwaniramo impanga igashya.
Aba n'abagore bo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo bemeza ko ihohoterwa rikorerwa mu ngo ntaho ryagiye. Aba bagore basobanura ihohoterwa ahanini ribakorerwa riterwa no kutumvikana ku mutungo isindwe no gucana inyuma hagati y'abashakanye.
Hari ukuntu umudamu ahohoterwa ntagire uburenganzira ku mitungo, ntabashe gukora ku ifaranga.
Ko umuntu w'umugabo yagiye gukorera amafaranga, avuye gukorera amafaranga aciye mu kabari runaka, ukamubaza uti ese bimeze bite? Dore wenda ku ishuri birukanye umwana, induru zikaba zirasabitse.
Nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye, urakubitwa.
Aba yumva yabyuka agenda akirirwa anywa, akaza akarya akaryama, ntugire ikindi umubwira, wavuga induru zikavuga.
Cyangwa se nimba ari na twatwaka wari waduhinze wadushyize hariya, ugasanga yateruye agiye kugurisha, wagira ngo uravuze wajya kuregera SNF ati kuriya mugore yararinzwe. Noneho rero ubwo ihohotera cyane ririho ni ibimungu biri mu mutima, kuko iyo ubonye bikurenze ugeraho ukabyakira iby'iwawe byose ukabika mu nda.
Imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru yerekana ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, amezi icyenda gusa, hagaragaye ibyaha bingana na 3,377 bishingiye ku ihohoterwa rikorerwa igitsina. Muri ibi byaha habonekamo ibyo gusambanya abana ku gahato, gukubita no gukomeretsa uwo mwashakanye, ndetse no guhozanya ku nkeke. Urwego rw'ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu bwemeza ko ibi byaha iyo bitavuzwe hakiri kare ngo ubikora ahanwe, bivamo ko umwe mu bashakanye yica undi. Mu bikorwa bimaze iminsi mu nteko ishinga amategeko, komisiyo y'ingengo y'imari ya leta igenda iganira n'inzego ku mikoreshereze y'umutungo zihabwa, bamwe mu badepite bagize iyo komisiyo bagaragarije urwego rw'ubushinjacyaha bukuru ko iki kibazo giteye inkeke.
Ikintu kiza ku isonga ni ikintu kijyanye n'ihohoterwa, cyane cyane ku makimbirane ashingiye mu ngo, kandi rimwe na rimwe ukabona ntikitaweho cyane. Niyo kivuze bakibona nk'ikintu gisanzwe, n'ibyo mu nzego z'ibanze bakibona nk'ikintu gisanzwe. Ni ukuvuga ngo ihohoterwa ni ibyo nyine, usibye kuri reportinga ngo umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Turareba ibya development, turareba ibikomeye, ariko twagera ku kintu kireba ubuzima bw'abantu, kandi aribo bazashyira mu bikorwa bya bindi, ugasanga nta buremere gihawe.
Urareba muri violence zibera mu ngo, umukozi aramusigira umwana akamutereta akamuviola, umukozi aravyorwa na nyir'urugo, yaba nyirabuja yaba shebuja. Tuzahura muri urwo dushyiremo ingengo y'imari, tuzafunga prizo zuzure, tuzagira iki?
Umushinjacyaha mukuru asaba abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo bakitaho by'umwihariko, ndetse kikagenerwa n'ingengo y'imari yihariye kugira ngo uru rwego rubashe guhangana nacyo. Uyu ni umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana.
Impungenge zirimo nuko ibyaha byiyongera. Uko ibyaha byiyongera rero bisaba ingengo y'imari igenda nayo yiyongera. Muzadukorera ubuvugizi, turabibasaba by'umwihariko GBV, kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ihohotera rishingiye ku gitsina no mu ngo. Abagabo barakubitwa, abagore barakubitwa, abana barakubitwa, abakozi bo mu ngo barakubitwa. Ikintu cyo guhohotera ntabwo twahora twafunze abantu gusa. Hariya rero iyo tuvuga ngo mudukorere ubuvugizi GBV, imiti yacu yubakwe ni uko ukeneye nk'abashinjacyaha nk'icumi n'umuyobozi wabo.
Abagore bahura n'irihohoterwa bemeza ko iyo bareze mu nzego z'ibanze batabasha guhabwa ubutabera, bityo bagahitamo kugumana iyo ntimba.
Iyo umaze kumirwa gutyo rero bivamo kuzakwica guma kukureba mu maso.
Abana banjye ntibagira nyirakuru ubyara se, ntibagira na nyirakuru ubyara nyine. Noneho nkanjye rwose igituma mba numva nyine ngomba kubika mu mutima iyo mungu yanjye nkayihamana, nibaza gutabana banjye yaza aryana nzaceceka mbika mu mutima.
Uriya mutumureze rero ukavuga ngo uramurize, yampohote ngiye kumurega, umenye ko ufite aho utaha.
Rero nugenda n'ubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo.
Mu kanya ndi mu nza hano wagira ngo narinzi yuko wenda ndi bugirane ikiganiro nawe, niho navuga nti Mana sinzi imyaka nsigaje imbere, niba myinshi
uzambabarire byibuze umwana wanjye azagira icyageraho azabari umvura ibikomere mfite niba mike nabwo ugume kuma kwakira ibimbaho nzitahira amahoro
urwego rw'ubushinjacyaha usaba abantu bose bahura nihoterwa kutarihishira cyane cyane rikorerwa mu ngo uru rwego rusobanura ko imwe mu bashakanye ahishiriye ihoterwa ari bo bavamo kwicwa nta cyumweru gishobora gutamba kutumvise ngo mu karere kanaka umugabo yishe umugore we umugore yishe umugabo ndetse rimwe na rimwe ubwo bwicanyi bwumvikana no mu bana bica ababyeyi babo mibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha igaragaza ko abagore aribo bahohoterwa cyane kurusha abagabo abagore bagana 98% nibo bahura n'irihohoterwa ryo mu ngo mu gihe abagabo bahohoterwa bari kuri 2%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Monica, murikirukuri.
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 Ubuheruka muri murikirukuri
ariko gafundiro inga utigirishije uravye ubutima tubayemo ngaha bugiye kugenda gute hiyongereye ku zindi nkundi
ega muhehetse ingorane nyene turimwo nabo nyene nubu
mujya wiyumviriye kubereka abategetsi bo ngahe bugo bafashe ingingo yo kubugarira ikambi aha we ntubona ko bashaka kudutuza mpaka twomotse
muhehe
iki he
hawe kutukavya
murika murikirukuri
Kaja ndambaye ibara muri
iki gitondo.
Gasore yatakaye namubuze wa muntu.
Umura ntiyatakaye. Gasore yayiwanje.
We mana urakoze.
Ye. Kina giye numva umuntu adodo wa mijo. Hamara yo ngiye kuraba nsanga ni Gasore. Nubwo babwinshi cyo yacamurenze.
Nijoro hoho.
Eh.
Byarabaye ubugesera. Nagiye numva randa mukamwitira ko minduru ngo turahiye ngo baraduturiye baraduturiye. Ahararahira ko adasubira no kurara mu nzu wacu. Ngwari igiriye mbere none mani shimwe urampumurije
aho burazi ko yashimye kuzi wanje mbona aho mureka akabari gumiraho
byahavuye bigenda gute
Bega imugwagwa murarushora ko mwebwe mwimenyerereza imwe z'ikizungu.
Abe kadde nawe. Mbego ibagiye kwa kagwa ariko kadukujije. Asha, naka kari hano wokishinga. Nukuri niko gena katamugaraguye.
Oya shasi neza. Nasanze nagize amazi menshi.
Nasha.
None ndabongera utuno.
Oya nukuru rakoze. Eh, ugomba gahave kandi uga mu mutwe ngumuregwe. Utara namugira n'icyo wampamagaye.
Nawe nutusitwa twakuborera. Teganya abunasuke mutundi. Ego.
Basi ndabyemeye. Simpave mpanwa ngo nagambarariye abatware.
Ha, uhanwa nyene.
Oya geziye nawe.
Urumva rero muri show urazi ko umuntu yikora kumubanye
yego
nashaka nyene ndabagore mufashe gutegura urubanza rwo guca kumazi
reka sukungora n'ukuri woya nzoba nko dico nategereza
aho urabona ko Gasore yemerewe nabi cyane
yego
uce kumazi gira nawe nyene byo mufasha akaruhuka ku mutima
sha urya mwana yaramerewe nabi n'ukuri
reka wa muntu wereka ndiko ndiyumvira rero ku rubanza ngo berasigwa na zibera kubaka amahema harya bahora baba ubona gute
ngo tubatubigize neza
ariko bibereye haho rugo rw'umuhisi ivyo bavyiza
ego nivyo cindi umva ko byari kuba vyiza mugabo ninya ko Gasore asubiyeyo yo hava tonikara bikamuvyuriye agahinda sha mugiye komere yatewe n'urupfu rwa mama wiwe nukuri izofata umwanya kugira bimuheremo
mugabo nizo tubeshe none gabasha Urubanza ruzoca rubera hehe?
Jewe cyo nibaza. Reka ruzobera iwawe Kadege. Kuko ni kigandara urabona ko cabereye iwawe.
Yego ntacu reka tubigire uko nyene. Aho rero nase wawe Gasore sinzi nuko yoba yaramenye byabaye.
Ugi murumbi ntiyoberana usanga yarabimenye.
Aha naragerageje ndatelefona ku numero yari yarampaye biranka.
Oya usanga ari ingorane y'umuhora.
Kirango
hari gihe usanga ikirere kimeze nabi bikagorana gutora umuntu ari hakugibugo
sinzi kare na kare ntandwi yaho rihera ta telefone tukavugana ngaye tutugira urubanza ngo guca kumazi mucuza atigeze namenya ko muramu we yashengeye
urazi none reka basi tuzocisha itangazo ku radio
gute gahe
ndafise umugenzi akora ku radio hariya muri vii
aho
ndaje kuraba ndajyandike hanyuma ndari murungikire
wabugize neza ash nkuri mu bamukenuye hanyuma kindi naco simbona ingenzi zo kwicara ikabana
oya aho ntugire ikibazo ibikoresho byose by'urubanza umwe wese azoza nivyo afise ite tudafise navyo tuzoheza tubikote
none gasore wewe tuzogira urubanza mu gahenga gayemwe
mbe nubu aracari kwa John
nubu ni yari yaranse kugaruka muhira
oya ntacyo mureke usanga kwa John ariho yumva ko atekanye mu mutima mureka barigumira yo ntangorana
Be muta. Muta.
Sir.
If you need it. Eh? If you need it.
Nagomba shigaga hema.
Ushingi hema hee. Eh? Hukuruba huka. Nane bakubwiye ngo ndakushingi hema ngaha.
Jewe niho kazuba yari yanyeretse.
Kandi ho kazuba yari yanyeretse. Aho nta soni. Rusubire kwimba ngaha.
Bagabo ba mama. Sinsubire kwimba. Kandi ariho banyeretse.
Sinsubire kinda. Kandi ariho banyeretse. Ndakubwiye ntusubire kwimba. Aho uza kunzibiraho nahora cha kubera
iki
none ukiye kukwimba ngariho nahora nsohokera jewe mu gusohoka ndohora camera mababa nguruke nk'inyoni ndohora nsohoka gute nibishoboka ntusubire kwimba ngahare kiratsira
emwe nibiki gahemwe itonduru nibiki kamana yawe
witonduru nibiki
umuhe harambugije ngo sinubaka iheme imbere
yihu nakubwiye kudasubira kwimba ngahare kiratsira
none wakubuza kubera
niwe
Kuwe, nani bora ngo wa musi twagira inama, twari twumvikanye ko bazoca baza kutuzibira. Kuwe, eheraba nawe, eheraba ahantu yimbye. Itegereza, bravo, ahantu cyagiye.
Ubayi bene rero, aho niho haje karenga.
Ya kajinka, katuba, urumvise rero, atanguye n'ivyo kuntu kagomba yibene. Be nahandi nyene kwari ivyo nyene. Ari kurondera handi babashira atari ngaha bata kongerere zingorane nizo twari dufise zari zikwiye umvire iki
hemwe umvire zanda babari twese ngaha turi impunzi tugowamwe
nare turi impunzi bacaje kutuzibira
none
nibashaka kubaho tuzobaho gute
ni tuje mu byo gutanatana kingorane yewe twese uko turi ngaha turagowamwe
bo tugowamwe tugowamwe gute Uho nyene kupfa baje.
Guterana imiragwe. Nyamuna dukiye gushigikirana.
Katuba kupfa baje. Dusigaye turara nako, tujyama nako. Uwe nta nokiro nka naho nyora.
Ni tujye mu byo gutanatana kwingorane. Twese uko turi ngaha tugowamwe. Ni hahandi nyana abantu tumva nyene
turagende hariya.
Aho guterana imiragwe. Nyabuna dukiye gushigikirana. Ndabizi ko hari ingorane y'ikibanza cabaye gito kuvaho ababene wacu b'impunzi baziye ngaha reka rero tubiyage twese hamwe turondera umuti hamwe
umuti wa kuwe kuva bake ngaha ni ingorane gusa
ingorane sabo bene wa
nibo nyene bataratsa ngaha hari ingorane nkizi twari bwabemwo urumviritse
aho ingorane ni kibanza catubanye
gito gute nibagendere none se watuje
Nico gituma ndababwira nti tubiganire hanyuma turonderere hamwe inyishu ehe basi ndabere abagabo bararane
tubire iki tukise bwatwumve uti
nirizo ndababarire kibanza muteka ehe basi ndabere twigabure abagabo bararane kwabo abagore n'abakobwa n'abana nabo bararane kwabo
yampaye icyo weho ntuci
iyo nibara
None basi abatabishigikiye namwe nimutange
ivyiyumviro
tanga ivyiyumviro heme
gaso kamwe bimai
asha
aya asina komora bwana
asha asha gushire ko zosana cyano ba John
jera gaso
aha nuko nta cyano ba
akira akira ko muzungu
zana nirira
akira ko muzungu
Ya, kandi mengo bibi nirasohokana. Bibi mengo nirasohoka. Wow!
Garuka! Wumva amaborogo y'abana bawe wakwambaza niwe wavuze ngo abarushe nzobaho uburuhukiro abashonje ndabahaze kora ibitangara umana tsinda inzara tsinda shetani tubisabye tukwizigiye
duhangaze urakoze muvyeyi
hanyuma rero muhe
ego papa cumbi
mugume musenga kandi mwizigiye ingora nizizohera
twehongira ngo n'Imana yaratwibagi kuva haji zindi mpunzi hohoye nivyahu habigiye guhuhuka
muhehe none burya amajambo twakoresheje mu gisabisho wayategereye neza
eko ntumvise ko mwadusabiye ngo Imana idukure muri ubu buzima bubi ko mwikambi
ariko rero uza gutsinda umurwanizi araheza kabanza kamenya niyazanana
duhangaze man
urya ngo hari abana b'umuco shetani yama ihakebeba irondera kuba kwegera mu mwijima
mani dushobotse
muhagabire satani yamaze kudushwaramwo ngaha mwikambi yihwinyitse mu bana b'umuco ngingwe ibundi umwagazi
mugabo sinahuye nka neza
Baje abantu baheruka kubazamwo
sa
mubitondere cyane kuko ntimuzi yo baje bapfa n'ivyo bahoramwo
sa
barya ntimusa ubu mwebwe mwaramaze kwinjira mu muco w'Imana nayo barya bavuye mu mwijima
oho none ga papa cumba dukora iki ikongeza masaya masengesho
n'ugusenga cyane ariko rero cyane cyane mwirinde kuba kumwe nabo mubigire kure
tubikore gute none twabigira kure gute kandi bamwe bamwe turarara no mu mahema
oya 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 umuco ni umwijima cyo kwigira bihura bajya buzuye amadayimoni mugahira hira mukabajamwo bazoca babandukiza mugware mugesere
mana dutabare dutabare ba
hari ibintu byinshi mugiye kubona bihinduka hamwikambi hazokwaduka ingorane z'ubwoko bwose bitewe n'imwe mu mbi ziri muri bajya abantu
ipfuswaganiriza hiyo
ako kuko kavundurutse
muhe ibyo nibyo yamara ikarabahenda reka hanavuga
ibyo kera ugomba gufatira imana mu gahanga aha shano wowe usengera imana ikagushyira kwikira hanyine
Monitwe Kiravani go to Yamadaimon, a who got a vanita Katari would do not go well. A home for Tanya.
Pashamon, you shame me, Maravani. Ehenika, sorry, mamma, ya. Gaso. Namakika mugabo kwaje kwicara mu barabara wenyine.
Kwak. Ndagusabye wibandanize warugiye je undeke.
Eh? Shuwa ndakure kusigare muri aka gahinga kanyaga nande wenyine muri uyu mugoroba. Muhungu nibiki ariko mbara nibiki ga mugabo. Ahubwo rero kanicara imbere umwire neza. Sinkumvira uhande oya nukuri mbarira. Eh basi banzu some kuri kano gacupa kugwagwa nari ntanye ngo nje gushoza kwirasi.
Oya ntacura koze.
Kabasi genda kisomera. Ni washaka urakira usomeko. None byagenze gutega muhungu ko naheru kuri kwa John.
None gatata wanje ko nakifisi yonja. Nzogwa mu nzira ntogwe nibiguruka.
Yo. Rega burya ashasi bose batahura umubabaro wo kuri wawe. Genda bizisha yo ndananje narayiraye. Ndibu kagahinda nagize gihe mu byarangije gisheshe bamwica ndakubwira ahubwo reka mbere ndabireke nukubyibuka numva nose
bwa wundi nawe warababaye
reka sigaho harya rya abantu baragoye muhungu nuzobona biririsha nguje narwo ngo musangiye umubabara abanamba
reka
bitonde barya bose rero wabona baza kugandara biririsha haya wibaza ko ari bo bose bari bababaye n'urupfugo rwanyu kwawe
None.
Aya muri bajya nyene harimo nabaje kugukubatamba kumuvyimba. Biririsha naho kumbe bariko baratwengera mwijigo.
None wubitsi gute?
Ko ndabitsi gute. Shuwa. Mbe nti wosanga nabishe nyoko wawe. Bari muri bajya nyene baza biririsha.
Sa?
Aha. Abantu shani babera hino.
Kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama?
Ekwewa.
Mbwira je nzokwereka icyo nikorera. Mbwira shako kanda gusaba. Mbwira abo bagesera je tuzokwihuri.
Oya ntacu reka.
Ndabigusabye no kuri nyamunatu bambwire no
kuri. Umura oya reka ntacu. Reka ntucu ugomba kwihuta. Nukugenda. Bukebuke.
None hoho urabazi basi. Uraza bishe mama gagwaga.
Bakunzi b'igikino muri kirukuri reka tugarukirize ngaha izinkuru z'abanyabugo n'abanyarusangi tubandanirize ku ntererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko mubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhehe kuva habone izindi mpunzi z'abanyarusangi zije kubana nabo mu ikambi afise ubwoba ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka none ubwo bwoba afise bumutumye yiyumvira ko abanyabugo bafise umugambi wo komora abanyarusangi bose ibugo kandi atacemeza mumubwiye iki Uyu munsi duhere kuri Lionel w'igitega yagize ati muhehe ntiyarakwiye kwiyumvira ko bagiye kubirukana tazi igituma bugaye irya kambi wahubwo yarakwiye kumviriza impanuro za Fundeli ngo akakira abagenzi we mu kurindira icokorwa yindi ntererano ni ya Sadoki ngenda ku mana wo mu Rutana yagize ati muhehe nafute mu mutwe kwa mayimvira ibibi ku banyabugo ngo kuko kwibwira niko kwihenda uguca yibwira rero igituma bugaye ikambi birerekana ko yamaze kwishiramwo abanyabugo bose nabi ati vyiza nuko yohe biyo ngendo ngo naye ahandi ho izo mushitsa habi Tujibuhinyuza mu ntara ya Muyinga aho Mahiru izagira ati muhehe ntiyarakwiye kugira ubwoba unakari basokuru baraya maze bati agasato k'imbaragasa kifuka batanu tubandanirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Martin Nazwe agira ati cino ubwira muhehe nuko yorindira amatohoza icatumye hafatwa ingingo zo kugara ikambi rya bene wabo kuko ishobora kuba yugawe ku mvu zumvikana wundi munywanyi ni Aristide Niyongabo wi Muyinga yagize ati muhehe nareke kwihinyisha mu bintu ataramenya neza ngo amenye ko ivyo ariko ariyumvira wosanga atari byo ngo iza rero yogabanya urwanko ngo kuko umuntu ni nk'uwundi ubundi rinde ishameze Jean Baptiste mwigisha w'ikigoti muri commune Buraza yagize ati muhehe nareke kwegeka akabikubanya bugo ngo bashaka kubomora atavyemeza afise ngo namenye ko kwiyumvira nabi abandi atavyemezo
radio ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda dushimire aba bagenzi bacu bo mu muryango wa Benevolencia mu kiganiro muri kirukuri tumaze kumva dushimire kandi na Sumta Kaboyi na Evariste abanyamakuru bacu Namwe mwese ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya America murakarama